uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka itanu. Inyuma y'icigwa turaguha inomero turondera ko igihe ugira icyo ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe.
Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunze washimye kubana natwe muri kino cyigwa cy'inyigisho za Bibiliya usanze utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi ukaba zishyikirizwa na Pastori Samuel Nsabimbona. Mu cyigwa giheruka twarihweje icyete ryandikiwe ishengero ry'i Philadelphia nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimba cya gatatu umurongo wa ndwi kugeza kwa cumi na gatatu. Iryo shengero rya Philadelphia ni rimwe mu mashengero abiri Yesu atigeze avuga ko hari icyo arigayako. Ahubwo ibyanditswe muri iryo kete byerekana yuko uko ryari rimeze ariko Yesu agomba ku ishengero ryiwe rimera uwo munsi. Igikuru yanditse ashimira iryo shengero ni uko ari ishengero ryitondera ijambo ry'Imana. Isezerano Yesu yahaye iryo shengero ni ukurikura mu isi ridaciye muri cya gihe cy'amarushwa ahambaye azoba mu gihe cy'iherezo. Twarumvise ubutumwa buhambaye Yesu yahaye ishengero rya Philadelphia usomye muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu gihimba cya gatatu murongo w'umunani. Handitse ngo ndazi ibikorwa byawe, ehe nashize imbere yawe urugi rwuguruye ntawe ushobora kugugara. Yuko ufise ubushobozi buke witondeye ijambo ryanje ntiwihakanye izina ryanje. Hano rero twarumvise yuko iryo shengero ry'i Philadelphia ryaranzwe n'ukwitondera ijambo ry'Imana. Ishengero rimeze nk'uku uwo munsi ntitworyita iry'abaporoti, abakatolika canke ngo turiha yandi mazina. Iryo ni ishengero ry'abitwararika kwitondera ijambo ry'Imana tutaravye ngo baba bitirirwa ishengero rinaka. Ngaha twokwibukanya kandi amajambo makuru makuru ashika kuri atanu ayo twihweje muri uwo murongo w'umunani mu gihimba cya gatatu. Ubwa mbere handitse ngo ndazi ibikorwa byawe. Umwami Yesu arazi ibikorwa byabiwe bamwizera, abahoza ku ijisho akabona abakora ibimushimisha n'abakora ibitabereye. Nshuti yanjye mugenzi, asangwa uri mu bamwizera by'ukuri usabwa kwerekanisha ukwizera ibikorwa byiza. Ikigira kabiri handitswe ngo ehe nshize imbere yawe urugi rwuguruye ntawe ushobora kugugara. Ubwo ni urugi rw'umunezero rwugururiwe abizera Yesu kandi bakitondera ijambo ry'Imana. Bitayeko n'urugi rwo kwinjira neza mu ijambo ry'Imana no kurikwiza hose. Ubugira gatatu ngo ufise ubushobozi buke. Ni ukuvuga ko ryari ishengero ritarimo abantu benshi kandi nta nzu canke ubundi butunzi bwo mu isi buboneka cyane bari bafise. Eka n'uwo munsi ibisayangana biboneka si byo bikwiye kudukanga. Igikuru nuko uburyo buke dufise twobukoresha tubikunze mu gukwiza hose ibyo kwitondera ijambo ry'Imana. Ubugira kane ngo witondeye ijambo ryanje. Icyete ryandikiwe ishengero ry'i Philadelphia ryanditswe mu gihe abantu benshi batemera yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ariko iryo shengero ryo ryaravyemera. Ubugira gatanu ngo ntiwihakanye izina ryanje. Ni ukuvuga ko ryari ishengero ryizera ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu mu gihe hari benshi cyane batavyemera na gatoya. Yesu rero yarashimiye iryo shengero kubona ryari rishize amanga rikitondera ijambo ry'Imana kandi rigashingira intahe izina ryiwe. Yesu amaze guserura ibyo bintu byose yashimye kuri iryo shengero twarumvise ko mu mirongo ikurikira yagiye agira ibyo asezeraniye iryo shengero. Yaravuze ati ndaguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda ataribo ariko babesha ehe nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze kandi rero ibyo byarabaye kuko muri icyo gihe hari benshi bo mu masigarira y'Abisirayeli bagiye barakizwa bava mu isinagogi bari banse kuguma bizera yuko ibyagezwe ari byo nzira y'agakiza baratahuye yuko Yesu ariwe kuri ariwe nzira ariwe bugingo ahubwo abagumye mu isinagogi baciye basanga bari mu idini itari y'ukuri mu maso y'Imana ntibari bakira Abayuda b'ukuri nk'uko Pawulo avuga mu ikete ryandikiwe Abaroma mu gihimba cy'icyenda umurongo wa gatandatu ahavuga ati ariko si ukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse kuko abamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose Pawulo yerekanye yuko mu Isirayeli w'ukuri ari uwahindukiriye Kristo kukaba nkako abenshi bo mu idini y'Abayuda barasuzugura iby'ukwizera umwami Yesu mugabo bamaze guhindukira bakamwizera baca batangura kwigisha bimwe nyene bahora bagaya irinde nshuti yanje ntuhave usuzuguza izina ry'umwami Yesu irindi sezerano rikomeye cyane tubona Imana yahaye abantu bayo tulisanga muri iki gitabo cy'ibyahishuye Yohana mu gihimba cya gatatu ku murongo wa cumi handitse ngo kandi witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose kugerageza ababa mu isi Yesu yarahimbawe no kubona ukundo iryo shengero ryitondeye ijambo ryo kwihangana kwiwe uko ni kwa kwihangana abamwizera barimwo mu gihe bakirindiriye kugaruka kwiwe icyo twakwibukanya nuko muri iyi myaka ibyo kugaruka kwa Kristo byigishwa cyane mu mashengero yo mu mpande zose z'isi n'abatizera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana baravyigisha ko kuko nta n'umwe atiyumvamwo yuko hari ikintu kidasanzwe isi yose yiteze Yesu rero aravuga ati ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje mu by'ukuri Imana irahimbagwa no kubona abakira neza ijambo ryayo bakizera icyo rivuze ibyo biramuhimbara hanyuma kubw'uko kwihangana Yesu arababwira muri iryo shengero ry'i Philadelphia ati nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose kugerageza ababa mu isi iryo ni ijambo rya Kristo ryo kuremesha ishengero ryiwe mu kubasezeranira yuko atazokwemera ko ryocishwa mu gihe cy'amarushwa ahambaye kizoza icyo ni cya gihe kizoza ishengero rimaze kuva mu isi mugenzi wanje nawe niwamwizera ukitondera ijambo ry'Imana kandi ukihangana kugeza ku iherezo uzorindwa icyo gihe gikomeye cyo kugerageza mbere twaribukijwe yuko ubwo butumwa ari ubwacu natwe uwo munsi nk'abagize ishengero twarumvise yuko ahariho hari ibyizigiro by'ishengero kuko ryasezeraniwe gukurwa mu isi ridaciwe muri kijya gihe kibi cy'amarushwa akomeye ibyo byizigiro biravugwa mu ikete Pawulo yandikiye Tito mu gihimba cya kabiri umurongo wa cumi na gatatu ahamubwira ati twitega ibyizigiro by'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza twarangirije ku isezerano nyamukuru rihabwa uwo wese anesha amageragezwa yo mu isi agahagarara neza ntagwe mu cyaha haranditswe mu gihimba cya gatatu umurongo wa cumi na kabiri ngo uwunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka ukundi nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje ni wo Yerusalemu mushasha ururu kuvuye mu ijuru ku Mana yanje kandi nzomwandika ku izina ryanje rishasha kugirwa inkingi yo mu rusengero rw'Imana ni ukuvuga ko abizera Imana bazokwama bibera ahiri ibihe bitazoshira nayo kwandikwa ku izina rishasha ni ukuvuga ubucuti uwizera Yesu azogirana nawe ibihe bitazoshira. Mu kigwa cy'uwo munsi turarabira hamwe ikete ryandikiwe ishengero gira Odikia. Iryo kete ryandikiwe ishengero gira Odikia niryo ryari rya nyuma muri ayo makete ndwi Yohana yandikiye amashengero yo muri Aziya uko ari ndwi. Igisagara cya Laodikia cyatangujwe n'umwami Antiyokisi wa kabiri yatwaye kuva mu mwaka w'261 kugeza mu mwaka w'246 imbere ya Kristo Yesu. Icyo gisagara cyari ku birometero 50 uva i Efeso werekeye mu buseruko. Tukibuka ko Efeso hoho ari ku nkengera y'ikiyaga Mediterane. Laodikia ni gisagara kiri ahantu hiswe ku irembo rya Furugiya. Iryo ni irembo ryamye kuva na kera ricamwo ingamiya zijyanye ibidandazwa bizananye ibarabara riva mu ruhande rwo mu buseruko rigaca ngaha i Laodikia rikabandanya rijya i Efeso, i Mileto no muri Izmir ariho hahora hitwa Simuruna. I Laodikia hari ahantu heza cyane mu kiyaya kinini yamara ubuhoho harasambutse harazimangana. Ijambo Laodikia rikaba risobanurwa ngo ubutungane bw'abanyagihugu. Cyari cyitiriwe umupfasoni Laodis muka Antiyokis. Muri ako karere uva i Laodikia uja mu misozi y'Ifurugiya niho hari ingoro y'ikigwamana cyitwa Men Karu. Ahantu hari iyo ngoro niho hari icyicaro cy'ubutegetsi bw'ako karere, hakaba ariwo mutima w'iby'ubugarariji n'iby'idini by'aho hantu. Aho niho hari isoko nkuru yaremwa n'abantu benshi cyane baje bava mu bindi bihugu. Iyo soko yari imeze nk'uko isoko nkuru yo muri Istanbul muri Turukiya imeze uwo munsi. Yari isoko nini cyane irimo ibintu byinshi. Laodikia rero cyari gisagara kirimo ubutunzi bwinshi, cyakoregwamo urudandazwa rwinshi n'ibindi byose byari bijyanye n'akaranga cy'igihugu cy'Ubugiriki. Niho hakoregwa cyane ibintu by'inyigisho mu mashure, ni naho hari amahinguriro y'icyo gihe hamwe n'iby'amabanki. Aho hantu basenga cyane ibigirwamana nk'icyitwa Jupiter hamwe na Zeus. Icyo gisagara cyahavuye gihebwa kubera ko hakunda kuba ugutigita kw'isi bimwe bya nyamugigima. Ahahora inyubakwa z'icyo gisagara ubu hahagaze ibihomoka by'ibizu bimwe bimwe by'Abaroma n'amashengero yabo yarakomeye. Reka rero twumve amajambo Yesu yandikiye ishengero rya Laodikia. Ikigwa cyacu cy'uwo munsi kikaba gifatiye ku majambo dusanga muri iki gitabo cy'ibyahishuye Yohana mu gihimba cya 3 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. Reka tubanze rero twumve amajambo yandikiye iryo shengero rya Laodikia. Dusome umurongo wa 14 muri iki gitabo cy'ibyahishuye Yohana mu gihimba cya 3. Havuga ngo: wandikire umumarayika w'ishengero rya Laodikia uti uwiyita Amen, icyabo nacyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ibyaremwe n'Imana aravuga ibi. Nk'uko Yesu yiyerekanye ku ishengero ry'i Philadelphia no ngaha i Laodikia arihishura akoresheje amazina 3 adasanzwe. Ubwa mbere yiyita Amen. Muri uwo murongo niho honyine muri Bibiliya tubona ijambo Amen rivuzwe ari izina ry'Uhoraho. Kandi iryo zina Amen ni izina rya Kristo. Uvugishwa n'Imana Yesaya niwe Yesu Uhoraho izina Amen risobanurwa ngo Imana y'ukuri. Turasoma mu gitabo cy'Uvugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba cya 65 ku murongo wa 16 ngo: nuko mu gihugu yisabira umugisha na usaba Imana y'ukuri, kandi uwo mu gihugu arahira Imana y'ukuri, kuko amagorwa ya mbere yibagiranywe agahishwa inyonga zanje. Aha hose hari hakwiye kuvugwa ngo Imana Amen. Mu byanditswe byeranda ijambo Amen akenshi rikoreshwa mu kwemeza ukuri kw'ibivuzwe. Hamwe mu isezerano rishasha ijambo amen risobanurwa ngo ego, nukuri mu byukuri. Muri Yesu Kristo niho amasezerano yose y'Imana n'abantu ashikirizwa, kandi ni watuma ayo masezerano ashitwa. Imihezagiro yose y'Imana yerekejwe ku bantu, imbabazi n'urukundo rwayo, ubwiza, ubuntu n'ibyizigiro by'ubugingo butazoshira bigenewe abizera. Ibyo byose bikaba bikoraniye muri Yesu Kristo mu buzima bwiwe, mu gupfa no kuzuka kwiwe. Uwo niwe amen, kuko niwe yemeza amasezerano yose y'Imana. Pawulo yaranditse mu icyete rya kabiri yandikiye Abakorinto mu gihimba cya mbere umurongo wa 20 ngo, iby'Imana yasezeranye uko bingana, muri uwo niho ego meriri. Nicyo gituma ariwe adutera kuvuga tuti amen ngo Imana ishimwe natwe. Izina rigira kabiri Yesu yakoresheje mu kwibwira ishengero rya Odikia ni cyabo nacyo kwizigirwa kandi cy'ukuri. Yesu ni umwizigirwa kandi ni ukuri, kuko ibyo avuga byose ni iby'ukuri. Ubwizigirwa bw'intahe yiwe ni iteka kubizera bose, kandi ni ndemesha nyikomeye kubamwizera muri iyi si yuzuyemo ibinyoma. Ni ukuvuga ko Yesu Kristo ari we wenyine yahishuye byose akabivuga, kandi ko ari iby'ukuri. Muri iki gihe ni hake wumva ukuri. Ibinyamakuru birandika iby'ukubesha, abategetsi bakavuga iby'ukubesha. Mbega none uwukwizerwa ni nde? Eka ntawo kwizera ishengero, abarirongoye cyangwa abari muri ryo. Mu minsi mibi yuzuyemo inyigisho z'ibinyoma, uwo kwizerwa n'umwe gusa ni Yesu Kristo wewe cyabo nacyo kwizigirwa. Izina rya gatatu Yesu yiyise mu kwibwira abo mu ishengero rya Odikia ni inkomoko y'ibyaremwe n'Imana, ni ukuvuga isoko y'ibyaremwe, kandi akaba ari umuremyi. Muri iki gihe hari benshi batizera ibyo kuremwa, bakavuga yuko abantu boba bavuye mu bikoko. Nshuti yanjye mugenzi, niwizera umwami Yesu niwe cyabona cyo kwizigirwa, kandi yoshobora kukumvisha ibyo kuremwa kuko ari we yabikoze. Ni mu bushobozi bwiwe byose byaremwe, nk'uko Yohana abivuga mu butumwa bwiza igihimba cya mbere umurongo wa gatatu, n'ibyanditswe mu icyete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba cya mbere umurongo wa kabiri. Mu mpera y'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana mu gihimba cya 22 umurongo wa 13, Yesu arayivugira ati, ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Ni ukuvuga yuko Yesu ari byose. Uwo ni amen. Yesu Kristo ni we afise ijambo rya nyuma, ni we Alufa na Omega, ni we tanguriro, ni we herezo, ni we azoshitsa iby'Imana yasezeranye byose. Ibyo bintu Yesu yagombye ko Abalaodikiya babimenya, kuko iryo shengero ryari ryaranse kwizera ko Kristo Yesu ari Imana yigize umuntu. Icyete Yesu yandikiye iryo shengero rya Laodikiya hari byinshi rihuriye ko n'iryo Pawulo yandikiye Abakolosayi. Kubera ko ibyo bisagara bibiri, Laodikiya na Kolosayi, biri hafi na hafi, hagati yabyo hakaba hari nk'ibirometero 16 gusa, birumvikana yuko ubuzimire bwinjiriye i Laodikiya aribwo bwinjiriye ni Kolosayi. Muri icyo gihe hariho inyigisho zizimiza zavuga yuko Yesu ari uwa mbere mu byavuye ku Mana, ni ukuvuga ko ari icyaremwe nk'ibindi. Abanywanyi b'iyo nyigisho baca bavuga ko bafise ubumenyi buhambaye kandi bw'ibanga mu by'imuhemu burengeye ibyo dusoma mu byanditswe byera. Kandi uwo munsi hari amadini menshi y'ibyaduka yahanyutse ava ku kwizera kwa Gikristo, ariko agahava atangaza ko afise ubumenyi burengeye ibyo muri Bibiliya. Nshuti yanje, wirinde abameze batyo, kuko abo n'abigisha b'ibinyoma. Icyo kinyoma cyerekeye Yesu nicyo cyatumye ishengero rya Laodikiya ryisanga mu buzimire bukomeye. Pawulo mu kugwanya ubwo buzimire turabona ko yanditse mu ikete yandikiye abikorosayi mu gihimba cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 17 ati niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijoro n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icyubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe, biremegwa kuba ibyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Yesu niwe mfura, kuko ari we aruta byose, kandi yabayeho ata kindi kintu na kimwe kirabaho. Yesu rero ni uwo ibihe bidashira, niwe yabayeho byose bitararemwa, kandi akaba umuremyi wa byose. Uko n'ukuri kwategerezwa kubwigwa Abilawodikiya, kandi ni nako kuri kubwigwa ishengero ry'uwo munsi. Nicyo gituma Pawulo mu kurangiza ikete yandikiye Abikorosayi yabandikiye ababwira mu gihimba cya 4 ku murongo wa 16 ati, kandi rikete nimwaheza kurisomerwa muze mwitwararike no kurisomera ishengero ry'i Laodikiya. Yesu rero amaze kwidondora akibwira b'i Laodikiya muri kino gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu gihimba cya 3 ku murongo wa 14 yaciye abandanya ku murongo wa 15 avuga ibyazi kuri Laodikiya ati, ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire, icyo mugakonja cyangwa ukabira. Nuko rero kuko urakaze uyazi udakonje kandi ntubire, ngira ndakudahwe. Mu by'ayandi mashengero yandikiwe twagiye tubona iri jambo ngo ndazi ibikorwa byawe, ariko kuri ayo yandi mashengero Yesu avuga yuko azi ibikorwa byabo byiza. Urumva yuko kwari kubashimira, ariko kuri iri shengero ry'i Laodikiya nta na kimwe Yesu yarishimiye. Ibyanditswe muri rino kete byose ni ibyerekana ingene Yesu yahambariye iryo shengero ry'i Laodikiya, kuko ryakora ibitamuhimbara. Na bino bikorwa bivugwa ngaha rero si bikorwa byiza na gatoya, ni bikorwa bibi gusa. Duhejeje gusoma ngo yuko udakonje kandi ntubire, ngo kandi icyomba ugakonja cyangwa ukabira. Ayo majambo yari akomeye, ariko arabwirwa abantu b'i Laodikiya muri icyo gihe. I Laodikiya hari ahantu mu kiyaya, kandi byari bigoye kuronka amazi. Imisozi miremire y'Ifurugiya hirya y'icyo kiyaya yoyo ya Mirikoshelegi. Usanga rero hari miringoti yashyizweho ngo imanukane amazi yo ngaho hejuru ku misozi. Ayo mazi yava hejuru ku misozi akanye, mugabo yashika mu kiyaya yamaze kuba akazu yazi, atakiryoshe na buhoro buhoro. Hari n'ayandi mazi yamanuka abantu b'i Laodikiya bagerageje gukwega bayakura ahantu inzuzi zibiri zihurira. Ayo nayo yari amashuha, bayakoresha byinshi mugabo yari abishe kunywa, kuko yashika mu kisagara yamaze nayo nyene kuba kazu yazi. Igihe rero Yesu yabwira ishengero ry'i Laodikiya ko rimeze nk'akazu yazi, byarumvikana ko atababwiye ikintu cyiza na gatoya. Mu by'ukuri ishengero rikonje ni ishengero ridahagaze neza mu kwizera, ni ishengero ryishinga imigenzo yaryo, mugabo mu by'ukuri rigwanya ijambo ry'Imana. Ugushuha kuvugwa ngaha ni ukubuhagaze neza mu kwizera Umwami Yesu. Hari amashengero menshi yamaze gutakaza ukwizera, agaca aguma arakazu yazi, akananirwa kwizera Imana, kandi akananirwa no kuyihakana rwose icese. Usanga ayo mashengero aguma hagati na hagati, maze ibyo bikababaza Umwami Yesu, mbere biranamugwaza. Ni nacyo gituma avuga ati, ngira ndakudahwe. Birateye agahinda kumva ngo ngira ndakudahwe. Urumva ko ibyo bitandukanye n'ijambo ryiza Yesu abwira ishengero ryiwe ry'ukuri, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba cya 14 kumurongo wa kabiri nuwa gata tu ahabu vugati. Imuhira kwa data ramadzumeshi. Iya batariho mbandabi babgie kukongie kuwate guri rahanyu. Kani kongie kuwate guri rahanyu. Nzoga ruka kubajani wanje. Nguwa hondi na mwabariho muba. Bila baba je kubona hara mashenjero meshu umusi. Ababazu mwami Yesu. Kuberako ibihakoregwa binyuranye ni jambo ry'Imana biramugwanya mu majambo bavuga cyanje mu bikorwa bakora naho bavuga ngo baramukunda tuti yanje mugenzi ayo majambo nayo kugufasha kwisuzuma nurabe yuko ukunda Yesu byukuri cyanje ko uburi ndyarya akazu yazi niwizere Yesu witondere ijambo ry'Imana kandi ukomeze kwihangana uhagaze mu kwizera kuzima. Yesu nawe yiteguye kukwambika igitsibo cy'ubugingo. Nshuti yanje Imana iguheza gire. Dusenge mwami Imana yacu turagushimira kubwa Yesu Kristo watanze kugira ngo abe inzira ukuri n'ubugingo bidushikana kuri wewe. None ndasengeye umuntu yari korakurikira zino nyigisho kugira ngo Mana atahure icy'umugomba ko yuko ari uko yizera by'ukuri iryo zina rya Yesu ntabakazu yazi nguheze uzomudahwe. Ndasengeye uwo yari amaze igihe yarahakanye izina rya Yesu akaba atahuye ko atayindi nzira yo mushikani wawe kwa guhindukiriye umuharire kandi umushire mu gitabo cy'abana bawe. Unawe yarakiri ko arajyanwa n'inyigisho z'ibinyoma umwigarukaneko. Umurongoze mwemu yera amurongorere kugukora ibiguhimbara maze kwiherezo azora gubugingo budashira. Ndabigusabye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Ikigwa cyacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguheza gire.
Wakoze kumviriza ikigwa cy'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya cyangwa ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira. http://www.tw.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri yindwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri icyo gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite icyo wunganira cyangwa ubaza twakure cyangwa twandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp ni 68 02 85 95. Email ni tweburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro inomero ni 22 24 26 57 mu masaha ya kazi. Dukorera muri rohero ya mbere kwibarabara gitiriwe Gerer numero 27. Yesu aguheza gire.